intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa 29 ukwezi kwa gatatu. Ugwaruka bayaga ku bijanye n'igikorwa leta yatanguje cyo guhindura impapuro ziranga amatongo. Nk'uko biri mu rwandiko rwashyizweho umukono igenekerezo ya 17 ukwezi, ababifise bose bategerezwa kujya kubihinduza kugira ngo bazoronswe ibikozwe mu buhinga bushasha. Kandi ko itariki ntarengwa ari itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene. Bazobanza gutanga urupapuro ruranga itongo bari basanganywe. Iyo ngingo yakiriwe mu buryo butandukanye nabo vyegwa. Ugaruka bo bavyibaza kw'iki? Inyinshi ni muri iki kiganiro muri komushikirizwa na Francine Kanyange.
Nimba wizera wigere Imana ntuyikinishe n'amasengesho feki nk'umushatsi w'amamenshi nuza gufuka amaso no kwirigwa amasengero kubimbanye y'urwango niyo byara amahoro ufumfana ibyiyumviro byiza bibaho ko kubona ibyiyumviro byapfuye bitabaho nuzobe nka ba bandi baduhendesha imfashanyo baduha imigigiti bukeye
baduha Hervé ari mu Bubiligi ati birababaje kandi byerekana ko indongozi igihugu bifite zitiyumvira abo zirongoye
nk'uwakiguririye umunyagihugu atanga amafaranga umwaka ugahera icyo utangiye kandi cy'ingirakamaro atakironse raba abanyagihugu ubundi baratanga amafaranga ntibari kwaronera amapasiporo hagahera amezi n'amezi izo pasiporo zidasohotse mugabo ugasanga umuntu atanze amahera inshuro nka zitanu z'ayo pasiporo igugwa wagiye ayitahanye murumva icyo gihugu turimo abamenyeshamakuru mugira kabiri raba ifumbire yo muri fomu ifumbire muri fomi amakuru asumira baravuga yuko hariho abantu batanze amahera y'ifumbire y'umwaka uheze ku gatasi k'umwaka uheze n'ubu ntibarayironka ariko n'ubu bariko barasa amafaranga y'iyi fumbire yo kurema uwo mwaka uriyumva icyo gihugu turimo abamenyeshamakuru ubu rero baragira biyongera andi mafaranga yo kwirinda ariko nuvuga canke gutegura amatora ya 2027 nibaza jewe ntakubeshya umumenyeshamakuru aya mahera bagira begeranye nayo kugira amatora mu 2027 kubera iki urabeho indi mahera menshi wabona banestiye yuko hariho ku mahegitari amahera uzoronka mugabo umuntu afite hegitari nyinshi cyane bagasaba mugabo umwiriza kubera iki bamugabo areze abafite hegitari nyinshi cyane niyo basenga defudede barimo gutegeka none abandi bantu bafite amahera menshi cyane amahegitari menshi cyane ni bande sibonye bateye ibiganza rero mugabo acanyikiza umunyagihugu ufite hegitari imwe cyangwa wowe atanye miliyoni zitagenda atanahakura n'amafaranga mugabo abandi bari basanzwe banayafite birababaje umenyeshamakuru birababaje ndetse muhora amajambo nkurenshya mu kukwishura gusa birateye n'isoni igihoneka ko igihugu cy'u Burundi cyabuze abakibogora kirabuze abakibogora n'intore kandi ndetse idatembagaye izosiga amazi agererenga mu gihugu birateye isoni kwaka amafaranga abanyagihugu utarabasiguriye neza kubera ko baciye batanga n'itegeko ahandi bashaka yuko azotara abantu badashobora kugenda n'amatongo bavuze yuko umenga batanze ukwezi kumwe mu kwezi kumwe barabyuka ayo mafaranga hari abantu bazotara yaronka rero utazotara yaronka azoca amapiyotike ni ukuvuga yuko azocara igihe yari afite amafaranga birateye isoni ibi ni ikintu cyinshi kinyegeje inyuma cyo gukorera ubukozi bw'ikibugira n'abanyagihugu rero nyakubahwa umunyeshamakuru birambabaje cyane kuba ari iyo ngingo mugabo ndababazwa kandi n'abitwa ko boshoboye kukibogora baguma batari kubatora intumbero aho bari kubaryana hakuja hamwe ngo twiyunge iyo ntwaro tuyitembagaze inyishu njye ni uguha yo kuri icyo kintu ni uko iyo ntwaro yotembagaye nta kintu bidatembagaye ubugira batwareyo amaparasera kandi hano amaparasera azonyaga abantu kuko atazwe ntihega ntihera duca mu yandi parasera nibwo umugambi bafite ni ugera ikindi umunyeshamakuru
gaeli ari mu Burundi ati leta nireke kuruhisha abarundi mu kubaronderamo amahera mu bintu bitumvikana
iki kintu nk'impapuro ndangatongo zikozwe mu buhinga bwa none kivuga ni ikintu gihangayikishije abantu benshi ndetse batabona n'ibyo ari byo aho bategeka ngo impapuro zahora babandira zisubize hanyuma ngo bakorere izigezweho abantu benshi amakenga akaba ari menshi ndakiyumvira ingene cyo gifata ikayizo na pura cyari gisanze kera tongani zaban cyari gisanze ikora ikwega maguru hanyo gacabu gango ito na pura bari basanganye bagisubize hanyuma bakorera izindi ahantu benshi babibonamwo ubusuma ahantu benshi babikorera babibonamwo ubusuma kuvugira biba amahera abantu abantu baronde izo mpapuro biragoye kandi ngo babisubize kuko haribona amahera baca basaba bakabibonamwo ubusuma bakabibonamwo n'amakenga ko hari n'impapuro zishobora kuzimira era batayira cyara amaze gutera icyatsi y'ingingo byamaze no gusaba leta ko yibangiye hanyuma ikabyiga neza ikaraba icyo kunda eneko no mwekiganiraho basanze mushikirana n'intare hagati mu gihugu cyari kiganiragishije abanyamigambwe n'abandi izindi nzego zitandukanye z'igihugu aho bamusabye ko iyo ngingo boyibangira kuko atamuntu n'umwe umuri iki gihugu cy'uburundi yashimishije atari amakenga menshi atari mbere kuzazanirwa kuko batabona iyo bitera bijya iyi ngingo rero nabyo yo kugwaruka nkavuga ni leta niyihe kuruhisha abantu niyihe kubananitse nimba ari amahera ashaka ko yinjira muri leta barayigira iyindi nzira acamwo nubwo wifitiye impapuro bamureke ikindi nacyo iyo batanze zirya mpapuro zirasigara amamashini ndetse barasigarana n'icyo nakwita nk'ibishyitsi none kubeshya tukoresha ibyo hanyuma akazosorera abantu batiriwe barabazengagitsa abazaba bari ati ingo mutore titre igezweho izo twazikuyeho kuko twari dusanzwe dufite ibyemezo ko mufite titre ibyo rero leta ntihagarike kubisha abantu ntihagarike nimba ari amahera bakeneye bahiga ukuntu bayatoze ariko baje kugora abantu.
Abel ari mu Burundi avuga ko adatahura igituma leta igumye isabira amafaranga ibintu idashoboye gushyira mu ngiro. Ati ishaka kunyaga Abarundi.
Ego leta y'u Burundi iratuma amategeko ahetse ni ariyo ariko ego by'ukuri umuntu asubiye inyuma akaraba akihweza agashishoza kuva umugabo senidefede fata ubutegetsi ingingo nyinshi zagiye zibaho ziteye amakenga ziteye amaziko by'ukuri kuko ibintu bitumvikana ibyo bisa n'igihe hatowe itegeko ry'uko umurundi wese ategerezwa kugira akarangamuntu gakozwe mu buhinga bwa none mugabo kuba haheze nk'imyaka hafi ngira ine ntihenze cyangwa itanu iryo tegeko ritoweho rikavugwa kenshi harimo n'abatanze amafaranga mugabo kugeza n'ubu iyo karangamuntu ntirigere ikorwa rero ryo nk'urwaruka Abarundi bo mutima bo b'amagabo gute kuko mbona ubusuma bushyashya kakagwi kamenyeye gukandamiza Abarundi kuba kubuye kuko ibyo ni ibintu bitumvikana mbe iyo nza tora amategeko yo gutora impapuro ndangamatongo shasha mu buryo bisunze itegekirije mbe bisunze ingingo nyabaki by'ukuri reka sare n'imicungo y'umukuru w'igihugu ubu niwe tubaza iby'u Burundi be nakabwiye kiyiwe amenye ko uraca bugasa n'ayandi niba ari ubusuma bushasha bwiguye bwo kunyaga amatongo amapasitera bushasha Abarundi duhanzwe na byinshi nyakubahwa umukuru w'igihugu torera umuti w'Abarundi torera umuti ingorane Abarundi bafise nibyo bikuru siga bike usiga izina ryiza mu bawe n'abo muri kumwe kuko n'isi n'isi nyine kuko uragerageza kunyaga abantu byose bikazorangira ubirasenga ku isi rero kugira bamwe uzosiga ntubasige mu muvumo ntubasige mu midogo mu mahira ihagarika ubwo busima rero njyewe ntiwabukandayibona ko Abarundi bo b'amagabo bo fatana munda kuko ubuno bisoshasha cy'indefte dehidere pokunyaka
Yusuf ari mu Burundi abona ko iyo ngingo ari umugambi mwiza hamwe tayindi ntumbero mbi w'ubufise
ego je numva ahani nari kiyica ahani nari kiyica ukabona imba leta itagomba kunyaga amatongo y'abanyagihugu yakwiye gutangiza amaturo akitanga mu muco zitanga mu muco ata muntu n'umwe arenganijwe cyamana cyabari kiyica cyabari kiyica leta ntizitange mu muco kandi yaroshye guha abantu impapuro zabo bwanye imba leta nayo igamije kuza ugomba kunyaga abanyagihugu naho amatongo yabo cyane abategetsi bakomeye bashinze defide bagomba kunyaga amatongo y'abanyagihugu bitwaje ubutegetsi barimo biba ari bibi cyane bwabonye imba ari gutanga izo mpapuro mu muco
Dafisi jambo.
Duhere ereje kuri Dini ari muri Zambia yerekana amakenga afise ku ntumbero y'iyo ngingo akibaza ko batoba ari akaryore kifashe avuga ko iza kunyaga abanyagihugu.
Ubu bandi leta y'u Burundi iriko irakora ku impapuro ndangatongo nuko uyu munsi biri mu rukurikirane rw'ibyo CNDD yateguye kugira ngo ishobore kurondera inzira zose zishoboka kugira ngo ishobore kwigizayo uwo wese ikifuza baba abari mu gihugu cyangwa abahunze igihugu ibisegasekeshora muri ibyo bigamije nuko leta y'u Burundi yo nyine uyu munsi igititire bonse ubuye biragaragara neza ko ishaka kurondera abahunze igihugu cyangwa abari no mu gihugu ikifuza kugira ngo ishobore kunyaga amatongo yabo kuko nabo muri icyo gitata nyine kigeze gutanga izo mpapuro ndangatongo barazi ubusuma akabi n'akabibi bakoreye Abarundi aho gushikana uyu munsi hariho abagisabye umwaka imyaka ibiri igashira batarazironka babwirwa amajambo yo kurindira biracyakorwa biracyatunganywa ubu rero ubwo buhinga bwa none ni ubuhinga bwa CNDD ndetse ubuhinga bwa none umuntu yavuga ngo bugire buteze imbere umunyagihugu nyabona nuko ibyo bazisanga izo mpapuro ndangatongo bazitanze kandi ikibabaje ni uko bavuga yuko na orijinali zo isigaye uyu munsi bakavuga yuko n'abasabye amakredi mu mabanki ari banki zohe zikarujana muri icyo gisata kugira ngo bashobore ari banki zohe zikagenda ikitwara kandi mu gihe izo rero yo kwitwarira na wa muntu yahaye deni mu gihe batanari kumwe mbega azomenya yuko iyo banki itakoze amanyanga yo kugira ngo deni yasabwe yabe yaranagishe hama cyangwa agishe ubugira kabiri cyangwa narirenze ko ayari yasabwe ibyo rero n'ububandi CNDD iri kirashaka ntabwo ikeneye kuvuga ngo hari ibyo igire ishyire ku mwanya wa none ngo umunyagihugu asobanukirwe ibyo ariko arakora habe na gato ahubwo uyu munsi turiyumvira mbega nk'uwahunze igihugu 2015 kandi nibo benshi bashobora kuba n'ibyo bashobora kuba impapuro uhunze ntacahungana hariho abahunganye umuryango wose ibyabo bigasahurwa mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi hariho abatuririwe amazu 2015 baturirirwa n'izo mpapuro nyine ibyo basaba ko bahaba ibyo navuga kuregerareza bakagenda bakabisobanura muri leta uyu munsi nk'uwahunze igihugu ari mu makambi y'impunzi agiye atandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye uwo muntu aduhabwa umwanya na CNDD imukeneye ko imuciro wo guherayo ashyize mu gihugu cy'u Burundi
Dini ati iyo si yo ngingo ya mbere iza kunyaga no kwiba Abarundi ifashwe
no kuraba rero ko ngore ingene irondera ingene inyaga abo banyagihugu amazu yabo cyangwa amatongo yabo kubera izi ko atariho bare ntabwo itakoze CNDD ngo inyage abahunze igihugu hari abo yafashe ngo idugiriza amafaranga yo kuriha kurekura amazi akaguma aseseka mu ngo zabo ngaha za kinanira mu ngo z'abahunze igihugu ibyo byose rero bikagaragaza hari umugambi wa CNDD utaje ngo ufashe umunyagihugu nibyo tuzogenda tubona ko uyu mugambi mubi muzoheza ukagira ingaruka mbi ku banyagihugu kuko ntabwo ari neza y'umunyagihugu mu birave ibintu bagiye bahindagura ni byinshi cyane haba mu mabwiriza shingiro bavuze ko bagira bahindure mabwiriza shingiro bahinduye 2018 muri ibyo byabyaye murabe ingene badugije amafaranga ngaha mu gihugu cy'u Burundi yerekeye no kwitoza kugira ubwirekandatire presidentielle uyu munsi yavuye ku miliyoni 30 ku miliyoni 100 kugira ngo noneho bananize ba bandi bashobora kuba bakwitoza noneho reaba nanubu uko bigenda biriko biragenda mu gihugu cy'u Burundi ishingiro nyine ntigemerera umuntu akiri umujene biragaragaza yuko babanye urwaruka rudashobora kujya kwitoza n'aho waba ubishoboye imyaka murabona yuko uri munsi y'imyaka 40 ibyo bwiriza shingiro ntibikwemerera aha rero bikaba bigaragaza yuko ni bya bindi reveri yanyu yavuga yuko icyo bakora muri senegeze bakeneye kwica umuntu bakeneye konona ibintu bacya bafata bakarondera itegeko nyine bakimvanzura itegeko rya ryo ryose kugira ngo bayisunge ibyo yarabivuze kandi barabizi yuko bari umuntu barica umuntu bakamuherana kuko atamategeko akurikiza
ntuzokubaka amastade nkwiteguriye ku by'imondi atamahinduro dufite n'urushinge ruva hanze nta gihugu na kimwe ku isi gikenye ibyumviro by'abagitwara nibyo biba bikenye baketazotanga ikori
ikiganiro ndafite ijambo kugarukiye ngaha cyari cyerekeye ingingo yo gusaba abanyagihugu guhinduza impapuro ziranga amatungo ngo baronswe izikozwe mu buhinga bushasha abari muri iki kiganiro hari uwayishimye abona ko hamwe yoja mu ngiro vyoba vyiza abandi nabo babona ko ari amayeri yo kwiba abarundi kuko hari n'ibindi baheruka batanze amahera ntibabironswe mwakoze mwese mwari muteze amatwi radio Inzamba agateka kawe tubifurije kururanirwa naho kurindi sambu
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.